Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19.22. Naho ku rubuga rwa internet turi kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi ba Radio Ijwi rya Amerika aho muri hose. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi mbahaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Amakuru dutegura tukanabagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Icyo cyorezo kandi kirimo kugira ingaruka nyinshi mu buryo butandukanye. Imwe muri zo ni inzara. Abarundi barenga 300 bari mu mujyi wa Uvira barasaba leta ya Kongo kubafasha gusubira mu gihugu cyabo kuko bugarijwe n'inzara.
None twebwe twasaba kugira ngo twegere umuryango wacu tugende Burundi, muzeyi w'i Burundi. Iki kibazo nico tumutuye tukimutuye kugira ngo adusabire uruhusha batugururiye kuri frontiere hama dushike mu miryango iwacu.
Uwo ni umurundi wari waragiye gushakisha akazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Rwanda kubahiriza amabwiriza bahawe. Naho inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umwe mu bantu barwaye COVID-19 yatubwiye ibyo yanyuzemo n'uko yayikize. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya, ntimujye kure ya radio yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubuyapani butangaza ko butazakira imikino Olympique. Fide Nyongabo nibyo atubwira.
Yoshiro Mori ayoboye umugwi ujejwe gutegura inkino mpuzamakungu za Olympic zari zitegekanijwe kuba uyu mwaka w'2020 mu gihugu cy'Ubuyapani, avuga ko izo nkino ziza zari muriwe mu mwaka uza w'2021 zizofutwa niyo zitaba icyo gihe. Ivyo kubera ingaruka zikiza cy'umugera wa corona. Yoshiro Mori yabitangaje mu kiganiro yahaye ikinyamakuru c'inkino Nikkan Sports igihe yabazwa niba izo nkino zoshobora kwigizwayo kandi gushika mu mwaka w'2022. Yamara Yoshiro Mori yazanye umushikiranganje wa mbere w'Ubuyapani abandanya kwishimira ko izo nkino zizoba nk'uko bitegekanijwe mu mwaka w'2021. Avuga ko zizoba inyuma y'uko bazoba batsinze ikiza cy'umugera wa corona. Mu gihe ibitigiri by'abantu bandura umugera wa corona bibandanya kwiyongera ku isi, abahinga bavuga ko impinga ikiri ndende kugira urucandago rutunganywe, hari ibibazo ku by'uko niba inkino mpuzamakungu za Olympic zishobora kwigizwayo kandi.
Arakoze Fide Niyongabo. Radio Ijwi rya Amerika vigira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Dukomereze noneho amakuru yacu mu karere duhereye mu Rwanda. Ubushinjacyaha bukuru bw'igihugu burasaba abakomeje kurekurwa barafungiye muri za kasho zo hirya no hino kubera icyorezo cya COVID-19 kubahiriza amabwiriza bahawe. Ni nyuma yo kuri uyu wa mbere urwo rwego rufunguriye abagera ku 1,600 bari muri za kasho zo hirya no hino mu gihugu. Asumuta Kaboyi adufitiye inkuru.
Icyorezo cya COVID-19 cyatumye inzego nyinshi zihagarika imirimo, harimo n'urwego rw'ubucamanza. Ibi byazanye ingaruka zo kongera umubare w'abafungiye muri za kasho hirya no hino mu gihugu, kuko inkiko zidakora ngo zirekure abasanzwe ari abere cyangwa se zikatire abahamwe n'ibyaha. Muri iki gihe abantu babuzwa kwegerana ari benshi kubera icyorezo cya COVID-19, ubushinjacyaha bw'igihugu bwatangiye gahunda yo gufungura bamwe mu bari bafungiye muri kasho za polisi mu rwego rwo kugabanya ubucucike bw'abahafungiye. Umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru Bwana Nkusi Foste yabwira Ijwi rya Amerika ko mu gihe cyose inzego zizaba zitarakora bazakomeza kugabanya umubare w'abafungirwa muri za kasho kugira ngo babarinde icyorezo cya COVID-19.
Kubera ko n'inkiko zitari zikora kubera iki cyorezo cya COVID, kandi abanyarwanda hari abakomeza gukora ibyaha bagafatwa birumvikana, kugira ngo twese cyangwa se twirindike ko habaho kuba abantu bakwanduzanya n'indwara ya COVID n'abantu bari benshi, turitwarika kujyamo naho abantu tubarekure by'agateganyo ngaho ibindi bikomeze bari hanze. Bazakurikiranwa bari hanze, ntabwo badushi yabo arangiye.
Ni umwitozo muzakomeza rero mukora, kuko nanone ibyaha birakorwa abantu bagakomeza bagafungwa, namwe muzakomeza mugenda mureba kugira ngo muri za kasho batabamo benshi bakaba bazana iki kibazo cyo kwandura COVID-19.
reka tunasenga na covid irangire ndukomeze muri imyitozo ariko iramutse igaragaza ko wenda n'ingamba za leta zigaragaza ko twakomeza kuguma muri mu rugo tuguma mu rugo tukabona ko kasho zikomeze hari abantu bakora ibyaha bari hanze bagafungwa noneho twabona ko kasho zikomeza kugira ubucucike umwitozo wakomeza n'ubundi
ubushinjacyaha busobanura ko abarekurwa ari abakekwa gukora ibyaha byoroheje iki cyemezo kitareba bakurikiranwe ibyaha by'ubugome birimo iby'ubwicanyi ruswa ibyaha bifitanye isano nayo gusambanya abana gucuruza ibiyobyabwenge gucuruza abantu ndetse n'isubiracyaha ubushinjacyaha busobanura ko abari muri ibi byiciro bazakomeza gufungwa kugeza igihe inkiko zizongera gukorera umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru asobanura ko n'abarekuwe batagomba kwirara kuko uwagaragarwaho n'andi makosa yakongera gufungwa
iyo ufunguwe by'agateganyo ntibivuze kubaye umwere ntibivuze kudakurikiranwa aba bose barakurikiranwe n'ubushinjacyaha itandukaniro rihari ni uko bakurikiranwe bari hanze ndetse muri abangaba haramutse ageze n'ukora n'ikindi cyaha ntibivuze ko atakongera ngo akurikiranwe yakongera agafatwa agafungwa rero ahubwo inama nabagira nk'abangaba wenda bafungwa by'agateganyo ni uko bakwirinda bakanitwara neza bakubahiriza n'ibyo bategetswe akenshi ni ukuguma aho bari cyangwa se no kwitaba ubushinjacyaha mu gihe bategetswe umunsi bategetswe uwo ariwo turasaba rero ko ibyo bategetswe cyangwa se ibyo basabwa kubahiriza n'ubushinjacyaha ko babyubahiriza
abarekuwe kuri uyu wa mbere ni 673 baje biyongera ku bandi 182 barekuwe bwa mbere ubushinjacyaha bugasobanura ko mu rwego rwo gukomeza kurinda abafungiwe muri za kasho nta mufungo wemerewe kugemurirwa cyangwa gusurwa keretse gusa ufite uruhushya rwa muganga rumutegeka kurya indyo yihariye Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
arakoze Asumta Kaboyi
baramukije bakunzi namwe banywanye bijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Bamwe baturage b'abarundi barenga 300 bari mu mujyi wa Uvira barasaba leta ya Kongo kubafasha gusubira mu gihugu cy'u Burundi kuko bugarijwe n'inzara yatewe nuko imirimo bari basanzwe bakora yahagaze nyuma yaho imyuzure yibasiye Uvira igahitana abantu barenga 34 kandi gasenya amazu 3,500 umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira yaduteguriye inkuru
Nsabimana Jean Dodie aserukira abarundi bakora imirimo mu gisagara cya Uvira iwe na bagenzi be babarigwa mu ijana barimo abafundi abakora mu tubare no mu mahoteli twabasanze ku biro by'umujyi wa Uvira baje gusaba igihugu cya Kongo kubafasha gusubira
urabona ko turi abantu dutandukanye dufise n'imirimo itandukanye je ubwa mbere ndi umufundi twakora tuba mu karatiye ya Gasenga mu murongo twari sumamwo kandi twaje dufize ibyangombwa bikwiye twinjira ku mugaragaro tugasoka ku mugaragaro no kuvuga nta yindi misiyo yatuzanye mu gihugu cya Kongo atari guhiga ubuzima aho habere iki kiza cy'umwuzure rero harabaye ingorane abantu benshi barapfuye mwarayibonye rero no mu Barundi harabarundi bene wacu bapfuye abaguwe ko namazu hama ibintu bimwe birononekara kugeza no munsi rero abahura bafise amashanti yo kubaka barahagaritse kubera ko atyo bakura ibikoresho n'inzara muri make cirateri rero twe turaje inama ati none byogenda gute kugira natwe turonke imfashanyo turiyandikisha mu badutwara aho tubaho muri Kongo baranze kutwandika ati twandika umuntu afise imijyango mwebwe rero genda mutahuke mu Burundi wanyu ati kuko hariho n'abakongomani bagomba gutahana mu bazoce babakira ndiko gushika ngaha kuri meri kugira ati bibwire meri de la ville bishobotse avugane n'aba na leta y'u Burundi barabimwene bo twakira tuje muri karantene nk'abandi badupime hako twicirwa n'inzara ino urabona ngene tumeze bamwe ntitufise aho tujyama ntitufise icyo turya
nimubona Salvatore nawe ari muri aba barundi bari gusaba ubuyobozi bwa Congo ko bwabafasha gusubira iwabo.
None twebwe twasaba kugira ngo twegere umuryango wacu tugende Burundi hama umubyeyi w'i Burundi iki kibazo nico tumutuye tukimutuye kugira ngo adusabire uruhusha batugururiye kuri frontiere hama dushike mu miryango iwacu. Imiryango yacu yibaza ko turiko turakora ubuzi kumbe nta buzi turiko turakora. Urabona nk'ibintu byara imurongwe ibyacu byaratikiye abantu baratikiye nabi wacu hari abantu biwacu bagiye bi Burundi batashoboye kuboneka. Nico gituma rero uhari ukungene imurongwe habaye ntituronka tujyama. Nuwo bafise ahantu asanzwe apanze mwene inzu avuga ngo nimumpe amahera kumbe ntaharureko nawe wicaye utayikurakora. Hama abari begere muri akarere ka Murongwe nabantu tubayeho nabi gose turara mu makanevu nitugira icyo twifuka nitugira icyo twambara. Amazi yaraduteye aratera inzu nyinshi zirabomagurika twari dusanzwe dupanzemo.
Kurundi ruhande muri aba barundi bari kwifuza gusubira iwabo harimo n'abari basanzwe bakorera imirimo yabo y'ubucuruzi muri Uvira bavanye ibintu mu Burundi ariko kuva imipaka ifungiwe kubera ikibazo cya virusi ya corona babuze uburyo basubirayo. Chanel Uwamahoro yarasanzwe acuruza imiti.
Jewe naje ngaha hari umuntu yaranzanye atuzana tuje kudandaza imiti amaze imiti muri pharmacy. Imiti yazanye icirahera imaze guhera na wacha dutino tubaye tukimubwira yuko twatwawe ntiyabakitwishura. None ubu dushaka abavyayi b'u Burundi biwacu badufashe tujabuke iwacu tuve muri iki gihugu kitari ici wacu. Mbayeho nabi ababyeyi nabasize mu Burundi inzi yuko nje guca amafaranga cabarugara.
Umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kiki Kifara Kapenda avuga yuko ntabubasha bafite bwo gusubiza aba Barundi wabo mu gihe imipaka ifunzwe ariko yasabye aba Barundi bifuza gutaha kwandikira umuyobozi w'intara ya Kivu y'Epfo kugira ngo ari uzageza ibyifuzo byabo kuri leta y'u Burundi. Mwomenya yuko mu gihe abo Barundi bari kwifuza gusubira iwabo hari n'abakongomani nabo imipaka yafunzwe bari mu gihugu cy'u Burundi kubera virusi ya corona nabo bifuza gusubira muri Congo. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Arakoze Vedaste Ngabo.
Nchuti mwese namwe bakunzi ba radio ijwi rya Amerika. Ibikorwa vyo kwiyamamariza ikibanza c'umukuru w'igihugu mu Burundi vyaratanguye. Imisi yose kuwa mbere no kuwa kane ijwi rya Amerika rizokwegera umwe wese mu bakandida bariko bahiganira ico kibanza kugira ngo atubwire imigambi ngendegwako yipfuza kurangurira abanyagihugu mu gihe yogira amahirwe agatorwa. Ijwi rya Amerika rirateye akamo rero abanyepolitike bose uko ari indwi kwitabira ico gikorwa co kumenyekanisha kuri radio yanyu imigambi n'imigabo yabo. Namwe bakunzi bacu ico tubasavye n'ukuturungikira ibibazo n'ivyifuzo mwa mwifuza kubashikiriza. Turabashimiye.
Noneho uyu munsi mu mateka habayeho ikigo cy'Ubwongereza gikora imiti GlaxoSmithKline PLC cyatangaje ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa kane 2023 ko kigiye kugabanya ibiciro by'imiti ya SIDA. Inkuru ya Venuste Nshimiyimana.
GlaxoSmithKline PLC ni icyo kigo kinini ku isi gikora imiti ivura indwara ya SIDA. Hashize rero imyaka 17 cyiyemeje kugabanya ibiciro ku miti ikenerwa cyane n'abanduye virusi ya SIDA. Umuti witwa Combivir ufatwa buri munsi wavuye ku idorari rimwe n'amasantimu 70 ujya ku masantimu 90. Uwitwa Epivir wavuye ku masantimu 68 ugera ku masantimu 35 nawo ukaba ufatwa buri munsi. Naho Retrovir uzwi cyane nka AZT wavuye ku idorari rimwe n'amasantimu 20 ugera ku masantimu 75 ku munsi. Ibyo biciro kandi byagabanijwe mu bihugu 63 biri mu nzira y'amajyambere harimo n'ibyo muri Afurika yo mu majyepfo y'ubutayu bwa Sahara. Icyicaro gikuru cya GlaxoSmithKline PLC kiri mu mujyi wa Brentford mu Bwongereza. ikaba ifite amashami mu bihugu ijana na cumi na bitanu n'abakozi hafi ibihumbi ijana. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niho hagurishwa imiti myinshi nk'isoko bwite. Icyicaro gikuru kikaba kiri muri Leta ya Philadelphia, ishami ry'ubushakashatsi rikaba muri Caroline du Nord, naho irishinzwe abaguzi rikaba muri Pennsylvania.
Mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zimwe mu nganda zitunganya inyama zugarijwe na virusi ya corona. Uruganda rwo muri Leta ya Iowa rutunganya inyama rwitwa National Beef ni rumwe mu zagize abakozi benshi banduye virusi ya corona. Umurundi Eric Minani ni umwe muri abo. Mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije, yamubwiye ukuntu akeka yanduye iyo virusi, ibimenyetso yatangiye kubona n'ukuntu yakize. Ubu se amerewe ate muri iki gihe?
Muri make tumeze neza, nta kimenyetso na kimwe nsigaranye cy'iyo ndwara ya corona. Ntabwo nyikorora, nta ubushuhe nyifise, meze neza cyane rwose, kandi nasubiye ku kazi guhera ku munsi wa mbere w'indwi.
Murashaka kutwibutsa mukora hehe?
Ngora mu ishyirahamwe bita National Beef ihingura inyama z'inka.
Aho niho mwanduriye umugera wa corona?
Yego cyane, niho nawanduriye kubera ko tuba turi abantu benshi cyane, kandi muri icyo gihe nibwo bari batangure gupima. Kandi mu gace mbamwo, mu gisagara mbamwo, ni ukuvuga hari hamaze kwandura batari bake. Muri make kandi maze gufatwa nubwa yuko noba nari mu bantu batatu ba mbere babashwe n'iyo ndwara, mu gihe muri iyo ndwi nyine hafi haboneka abandi bashika hafi baba amajana abiri bari bamaze gufatwa n'iyo ndwara, ari naho baciye bugara kampani y'agateganyo.
Mutwibutse iyo kompanyi yanyu mukorera, iyo sosiyete mukorera, iri mu gisagara kihe, mu ntara iyihe yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika?
Ego, iba ni muri state ya Iowa, ahantu bita Tema, ni mu gisagara gitoye ya muri state ya Iowa.
Hanyuma mwamenye gute ko mugwaye iyo ndwara, ibimenyetso mwatangiye kubona ni ibihe?
Jyewe mu bisanzwe natanguye kumva uburwayi budasanzwe, ntungwanushe cyane, nkaca ntabura kwiyumvira ko hari ikintu noba narakoze cyontera uburwayi bungana gutyo. Ariko nca ntangura kwihinyisha yuko kubera nahora ngira siporo, hanyuma nkaba nari maze amezi hafi atatu ndabihagarise, nca nibaza ko ari byo bituma. Ariko byaciye bitera yibandanya, ntangura kumva ukomereka umutwe bukeye bwaho. Bukeye bwaho rero ku munsi ugira gatatu ntangura no gukorora rero bikomeye.
Aho hari ku munsi wa ryari hari itakizi
ego? Natanguye kumva ibimenyetso itariki zitatu z'ukwezi kwa kane, hanyuma rero niho natanguye kumva ko ndushe cyane bidasanzwe. Ubwo rero ndataha bukeye bwaho itariki zine, numva birabandana igihe n'icyo kumeneka umutwe. Ubwo rero hageze ku munsi wa gatandatu ari umunsi wa nyuma noba narakoze, ko natangiye kumva by'ukuri ntanguye gukorora, ntagira n'ubushuhe budasanzwe.
Mu bantu bakorana hari abantu bari bafite ibimenyetso mwibaza ko aribo babanduje umugera wa corona?
Muri make sinoshobora kubimenya kuko hari ibisata bitandukanye, kandi hari abantu benshi, kandi turahura cyane mu mwanya w'akaruhuko, biragoye kumenya ngo ninde yoba yanyanya.
None mwaciye mukora iki? Mutubwire, mutwiganire, mwaciye mukora iki mumaze kubona ibyo bimenyetso?
Muri make navuga ko tako ntagize, kuko aho ku munsi wa gatandatu nararanye ubwoba ko nari maze kumva ibyo bimenyetso, kandi bisanzwe bivugwa ko ibyo bimenyetso by'iyo ndwara. Bwakeye mbyukira ku mudokotere uwo mu kindi gisagara asanzwe akora iminsi indwi atagira akaruhuko, ngiye nkamuha ibimenyetso, ngatanga ibimenyetso ku nesi nari isanzwe ku muryango winjira, ntiyemeye ko mbandanya kubera ibyo bimenyetso. Yaciye ampa inimero za dokotere ambwira ko nkwiye gusubira mu modoka yanje tukavuruganira na dokotere.
Hanyuma byagenze gute?
Muri make maze kuvugana na dokiteri yaciye ndungika mu kindi gisagara, aho hari mu gisagara bita Cedar Rapids, aca ndungika mu kindi gisagara bita Hiawatha, ni mu gice cya Cedar Rapids nyene kuja kwipimisha. Ngiye barampimba, bampima ko nuba mfite gripe, basanga ndi negative, hanyuma nta yindi nyinshi bampaye. Ubwo naratashe ahantu ubwoba kwa kundi nyine, numva mfise ubushuhe, numva mfise uburuhe n'inkoro ridasanzwe, ariko nca mpita ngura kuri farumasi umuti ushobora kumfasha kuri ibyo byo gukorora.
hanyuma bakuvuye gute ingwara ya corona byagenze gute warasubiye kwa muganga
ego cyane nari nsisanzwe mfite appointment na dokiteri wanje ku munsi wa mbere niho nazinduka ku kazi ndatonda ndakora umwanya mutoyi hageze saa tatu ndabwira umukuru wanje w'akazi ko ngiye kubona dokiteri wanje ndagenda nshyitseho abanesi bajeje kwakira abantu baranima basanga mfite ubushyuhe bwinshi cyane kandi baca basanga mfite n'ibimenyetso byo gukorora no kumeneka umutwe basha bagira ubwoba basha bamamagira dokiteri wanje n'atari bagiye gutonda acaraza turabonana nawe acafata ibipimo kandi acava hambwe ibimenyetso mfite ari bya coronavirus
none baragushize mu bitaro
nta kintu na kimwe bamfashije atari uko bandungise muhira bagaca bahamagara ikampani kugira ngo n'umudame wanje nawe bamwite muhira cyo kimwe n'abana basanzwe bakora muri kampani nkora
hanyuma byagenze gute warafashe imiti wavuze ko ufite imisuhuko byagenze gute kugira wumve kukize
uko byagenze ngeze muhira na havuye ukeye bwaho mpamagara dokiteri wanje ndamubaza ko atamuti yampaye none biragenda gute uri bumfashe gute ngire gute inyishu yampaye yambwiye ati nta rukingo rw'iyo ndwara nta n'umuti w'iyo ndwara nimwiyugarane mu nzu n'umuryango wawe hanyuma niwumva utanguye kudashobora guhema ubone kumpamagara
iyo ndwara ni indwara yandukira cyane rwose mu muryango wawe byifashe gute nta n'umwe yandukiwe
umuryango wanje umeze neza cyane kubera abana tuba mu cyumba kimwe urumva bafite ibyumba byabo narikumiriye njya mu cyumba cyanje ariko umudame wewe narashoboye kumakosera yamaze kwandura tayari
wewe wamerewe gute
umudamu wanje amerewe neza cyane kubera umuti novuga nyine umuti gakondo cyangwa w'ikirundi nakoresheje umudamu wanje bataranamuhamagara nawe ngo bamupime babone ko ayigwaye nawe yatanguye kuwufata no kuvuga wewe n'ibyo byo kumeneka umutwe cyangwa ibyo bigendeye byo gukorora ntibigeze abibona
none muri iki gihe ikintu kikwemeza ko uyu mugera wa corona uguhezemo ni iki
ikinyemeza ibyo nakwitena ko umugera wa corona wahezi niko ntagikorora kandi sinyishushe kandi ndashobora gufungura imfungurwa nkumva ko ziryoshe nkumva icyanga cyazo kandi ndashobora kumutera nkumva ibimota neza n'ibimota nabi mugera yigwaye umugera wa corona ibyo ntibyashoboka
ikintu wotanga kimeze nk'impanuro cyane cyane arundi abantu bamaze kuyandura ari bake cyane rwose ariko ikintu uvuga kuri iyo ndwara ubwira abandi bantu ni ikihe kiteye amakenga
cyane cyane abantu bo mu bihugu byacu ibimenyetso bimwe bimwe bihuye n'ibimenyetso by'indwara ya malariya nk'akarorero kumeneka umutwe kudashaka gufungura ushatse kugira ngo ufungure ukumva iryo ryanditse igira icyanga kandi zikomotera neza urumva nk'ibimenyetso byose n'abarwayi ba malariya barabigira
none ubu muba mumaze gusubira ku kazi kanyu
ubu hatuvugana ndi mu mwanya wanjye wo kuruhuka narasubiye ku kazi kubera ku wa mbere wigeze kugeza ubundi ku kazi nta kibazo mfite bimeze neza mu bisanzwe n'umuryango wanjye wose urakomeye
ingingo zo kwikingira mwafashe muri iki gihe mwabonye ko iyo ndwara ikomeye cyane rwose n'izi
by'ukuri ibyo baduhanura byo kwirinda kujya hari abantu benshi kuramukanya cyangwa kujya gusuhuza abantu ibyo twabyirinda cyane kuko ni indwara yandukira cyane mu buryo bukabije hanyuma kandi ikindi nacyo gukurikiza impanuro z'abaganga ni ikintu cyiza cyane ariko kandi nk'uko umudepite wa muri Tanzania yakivuze ku by'ukuri ni byiza ko dushyiraho ubundi buryo twakwita uburyo bugira kabiri cyane umugambi twakwita be no gukoresha uburyo bwo kwivura dukoresheje uburyo bwacu kama by'ikirundi
aho mwasubiye ku kazi abandi bakozi mukorana ntibakwinuba cyangwa bakaguca kure
ntibashobora kunsha kure kubera inyuma yanjye mu minsi ishyira kuri ine ikampani yaciye y'umugara amaze kwandura abari amajana abiri
iyindi migambi ikomeye iyo sosiyete ibakoresha imaze gufata n'iyihe turazi ko mu mashyirahamwe cyane cyane atunganya ikategura inyama muri rusange ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika arafise abantu benshi banduye iyo ndwara imigambi ikomakomeye sosiyete yanyu imaze gufata n'iyihe
mu bisanzwe by'ukuri migambi iyo barayifashe idashobora gufasha ijana ku ijana nk'akarorero buri gitondo iyo twinjira mu kazi mu irembo ry'aho umuntu yinjirira haba hariho
muganga hanyuma rero uwo muganga nawe rero akaba atupima ubushuhe imbere yo kwinjira hanyuma akongera bakaduha n'agafukamunwa irya mask ibyo babitubwira bagusanganya ubushuhe baca bagusaba gusubira muhira ukaja kubona na muganga wawe.
Ikindi kintu mwovuga kuri indwara ni nk'iki?
Icyo twovuga kuri indwara ni indwara ushobora kumarana iminsi utaranamenya yuko uyirwaye kandi warayanye.
Urashaka kwanduza abandi mu gihe woba uyirwaye ibimenyetso bitaraboneka?
Neza cyane, bashobora kubanduza nk'akarorero abantu twakorana hafi yanje naho byabonetse yuko umengo ntikinaciye mfatwa imbere yabo ngiye kuraba abo twakorana hafi na hafi nabo nta minsi itanu yahise batarafatwa ngo batangure kubona ibimenyetso.
Hari amakuru atangazwa ko iyo bikomeye cyane rwose abantu babashyira mu byuma bya ventilateur kugira ngo bibafashe guhema. Mbega hari abo mukorana buba bashyizwe mu byuma nk'ibyo bageramiwe n'icyo kiza?
Mu bisanzwe kubera turi abantu benshi naho dukorana n'ibisigura ko tumenyana twese mu byabo abafashwe n'iyi ndwara dusanzwe tuganira tuzinanye abenshi ntibigeze bagera hiyo. Hariho abagiye bajya baraterefona turavugana n'akarorero. Hariho uwundi mugenzi aba mu gihugu cya Somalia indwara yarashoboye kumufata ifata n'umukenyezi wiwe wewe harageze igihe adashobora guhema aratangura kubura oxygen ariko kubera bamaze kubona yuko abaja kwa muganga bageze kuyoba itapi bidashoboka yuko bakira ngo bagaruke mu mihana yabo baranterefonye turaganira bakoresha uburyo nanje nakoresheje bose barakize kandi batonze kukazi umunsi wose twabonanye twaramukanije.
Mu gusozera iyo kompanyi yanyu imwo abakozi bangana iki? Igitigiri cya bose ni kingana iki?
Kompanyi yacu irimo abantu bababa amajana icyenda. Dufite shift imwe yo kumutaga guhera mu gitondo gushaka umugoroba gusa nta bantu benshi bakora mu ijoro bahari.
Minani Eric turasubiye kukwifuriza imisohoko umukomere eka mwirinde kandi icyo kiza hanyuma tukaba tubashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire ni Radio Ijwi rya Amerika mumenyekanishe cyane cyane ibimenyetso by'iyo ndwara n'ukuntu ifata n'ibintu n'amakuru ashobora gufasha cyane rwose eka mu bihugu byacu bikiri mu nzira y'amajyambere. Mwakoze.
Yego murakoze namwe mushinga ntaye Nkundikije.
Frederic Nkundikije arakoze n'umutumirwa Minani Eric. Jute rero mwaguriye kuri iyi saha tubashimiye kuba mwateze amatwi, nshimiye kandi n'abagenzi banjye babigizemo uruhare n'abadufashije kubibagezaho. Fatuma Karara Alimasi niwe wadufashije kwegeranya aya majwi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema, kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukampusi. Tubasezeho tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe, twese hamwe dukomeze kwirinda icyorezo cya virusi ya korona.
Yabaye isubizo cyacu.